Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe na Eugenia Mukankusi ndabaramukije.
Ikibwenge byari byiza. Ubundi mbere twari mu bukoloni nyine bw'Ababiligi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda avuga ku munsi wo kwikukira, umunsi w'ubwigenge. U Rwanda n'u Burundi bimaze imyaka 53 bibonye ubwigenge. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse ndayikengurukiye habanze habagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndagukengurukiye Jenny, ndabaramukije mwese muriko murakwirikira iradio Ijwi rya Amerika. Reka duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri ya nkuru y'inagugwa y'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe na Cuba, Perezida Obama yamenyesheje ko muri irici John Kelly, umunyabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azoja mu rugendo i La Havane kugira yungurure cese ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu. Iyi ngingo kandi yashimwe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Uruja n'uruza rw'abantu hagati y'ibyo bihugu ruja rwatanguye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakwiye kiba ku rutonde rw'ibihugu bitanga uburyo bwo gushigikira imigwi y'iterabwoba. Ariko igisigaye gikomeye ngo ni ukura vya bihano mu budandaji Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatira Cuba. Ivyo rero kugira ngo biveho bica mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka ya Amerika, aho ngo ntibizokorokera Perezida Obama kuko abarepublikan ari bo bakeba b'umugambwe Obama aturukamwo bavuga ko hari hakiri kare kugira ngo ico gihugu gitezurigwe kandi kitubahiriza agateka kazi na muntu. Ujejwe ibyibiganisho ruhonyanganda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU arahura na Perezida wa Iran uno munsi wa kane mu gihe ibiganiro ku bigwanisho ruhonyanganda bibandanya. Yukina Amono niryo zina ryiwe aza kuvugana na Perezida wa Iran ibyerekeye babagenduzi baca kigo mpuzamakungu International Atomic Energy Agency basanzwe ari nabo barabira hafi iby'ico kibazo ko ari nabo bazokora ico gikorwa mu gihe ayo masezerano yoshirwa ko umukono. Iran yivuga ko itazokwemera na gatoyi ko abagenduzi baja mu bigo hakorerwamwo ibya gisirikare canke ngo banabanaze abashakashatsi babo. Ivyo ni navyo cane cane ari mu biganiro birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Urusiya, Ubufaransa, Ubushinwa, Ubudagi, ingoma y'Ubwongereza hamwe na Iraq nyene batarashobora kumvikana ko kandi ibyo bitabaye ibyo bihugu ntibizogerageza gutezurira na gatoyi ibihano by'ubutunzi byafatiye Iraq. Iran murandunga mu Bugirigi naho nubu haracavugwa vya biganiro kwide nico gihugu gifitiye vya bihugu vya buraya bisangiye gukoresha faranga rimwe zonero. Ibiganiro bisa n'ivyahagaze mu gihe ministre wa mbere w'Ubugirigi avuga ati abanyagihugu niwe bafise ijambo rya nyuma mu twigoro igucanje ibihugu vya buraya biriko birasaba. Alexis Tsipras asa n'uvuga indimi zibiri aho yemera ko yoshobora gusubiramwo ibyo asabwa n'ibyo bihugu ariko agahamagarira abanyagihugu kwanka iryo tegeko kwanka ibyo abanyaburayi bamusaba muri rya tegeko referendum. Ministre wa mbere w'Ubudagi wewe yatomoye ati ntihazogire n'usubira kumpamagara mu gihe iyo referendum itazoba irahera. Nagira ndabamenyeshe ko mubandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Muri Misiri naho wa mu Islamic State wa umaze iminsi ugira ibitero by'urutavano ko ku gisoda cya Misiri muri ka karere ka Sinai. Ku munsi wa gatatu ibirindiro 15 by'igisoda byaratewe abasirikare 34 barasiga ubuzima. Igisoda cya Misiri nacyo cyemeje ko abarwanyi ijana bo mu Islamic State bahasigaye. Uwo murwi wa Islamic State wakomeje ibitero muri Sinai kuva Perezida Abdel Fattah Sisi wa Misiri yarongora ingabo zigatembagaza ubutegetsi bwa Mohamed Morsi umuislamiste aho hari mu 2023. Muri Libya naho ngo amahoro ntakiri kuri nk'ukwezi na gatoyi. Ministre wa mbere yemewe n'amakungu Abdullah Al-Tini yaremeye ku munsi wa gatatu ko yiteguriye gusangira ubutegetsi n'ababa islamiste bamaze gufata umurwa mukuru Tripoli baca barashinga mbere na leta n'inamashinga amateka yabo. kuva ico gihe rero leta ya Abdaltini yaciye ihungira mu muji wa Tabruk ishiramwe mpuzamakungu makungoni ryavyirutsemwo ryashigiye ico cemezo rivuga ati nta nyishu y'ikibazo ca Libya izova mu nzira yo kunyinyana iryo shirahamwe kandi ryamejeje ko rizofatira ibihano uwo wese azogerageza guhungabanya umutekano wa Libya canke ngo abaragize ishigwa mu ngiro ishigwa mu ngiro ry'iyo ntwaro mfata kibanza izoshingwa biciye mu biganiro vya politiki ico mwomenya coco nuko ico gihugu kitigeze kigira amahoro kuva aho president Muammar Gaddafi atembagarijwe aho hari mu 2011. Muri Sudani naho inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano yarafatiye ibihano intwazangabo zitandatu zikomeye zitatu zo mu gisoda cha Sudani na zitatu zo mu kirobere kirwanya leta ya Sudani nyene ibyo bihano rero bibuza izo ntwazangabo kurenga imbibe za Sudani no kugara amafaranga bifise mu nama mu mabanki yo hanze
muracyumva radijwe rya America yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu voa@.com. Tukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari amakuru tuhere mu Burundi kubyerekeye ibitero byaraye bibereye mu gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Pierre Claver Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi amubaza uko icyo kibazo giteye.
Ndababwiye yuko muri rusange umutekano wifashe neza mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cyose.
Murashaka kutubwira ibyerekeye ingwano yabaye hagati y'abapolisi cyangwa abasirikare b'u Burundi n'umurwi w'abantu bari bitwaje ibigwanisho?
Umuntu niyo vyita ingwano tuvuga yuko ari n'inkozi z'ikibi zarashe abapolisi bariko barakora akazi kabo ko gukizura ari hariya kumutakura ku ibarabara ry'umunani muri komine ya Cibidodo. Hanyuma rero umupolisi umwe yaciye yitaba Imana, abandi bapolisi babiri nabo barakomereka, batanu muri abo bariko barakora ubwo bukozi bw'ikibi bitavye Imana nabo barakomereka batewe grenade nabo nyene, hanyuma abashika bane nabo bafashwe. Haruhande ya rero yabo bantu hariho n'ibikoresho bya gisirikare vyatiye bifashwa muri bifatanwa abo bo bariko barahungabanya umutekano. Hariho inkoho imwe ya mitrayeze, hariho iyindi nkoho yitwa lance roquette, hariho inkoho yindi yitwa RPG n'amabudi asika kuri indwi bikorana, hari inkoho ntoya yitwa sore, hariho inkoho bita karashinikove zibiri, hariho amasasu asika amajana ane ya iyo mitrayeze, hariho amasasu asika 50 y'inkoho bita karashinikov, hariho kono vy'amasasu bitatu vy'inkoho bita karashinikov vyari vyuzuye amasasu, hariho ibirato vy'igisirikare, hariho impuzu z'igisirikare zisa sentegize imyambaro ibiri, hariho imyambaro ibiri z'impuzu z'imbeho z'imvura bita leta imperméable hamwe n'ibutura, hariho kandi na vya bintu batwaramwo amazi.
Abo bantu banganiki uyo murwi wabo bantu bari bitwaje ibigwanisho banganiki abo mwashoboye ababasize banganiki?
Abantu iyo bariko barakora ubukozi bwa gusukura ngo abantu banganuke tubabwiye abashoboye bitaba Imana hamwe n'abashoboye gukomereka, hanyuma igikorwa cy'ipolisi cyabandanije kugira ngo abo bantu bose bashobore kuvuzwa ibyo bikorwa byo guhungabanya.
Boba ari abantu bari baje bava hanze canke n'abantu bavuye mu gihugu hagati?
Abapolisi bariko barakora akazi kabo ko gukizura, hanyuma abo bantu baca barabatera baraheza bararasamo uwo mupolisi.
Hari amakuru yatangajwe mu isi iheze avuga ko hariho ibitero bizohava biba mu Burundi, vyoba ari vyo bitero bitanguye?
Gushika mu gipolisi iyo umuntu yadutse agatera abapolisi bari ku mirimo yabo dufata ko ari inkozi y'ikibi, iyo aba yaje aba canke iyo aba ashaka kuja canke numero yiwe ivyo birashobora biraheza bikamenyekana inyuma y'amatohorwa n'igipolisi, ayo akaza yamaze gutangura kuko urumva ko hari n'abashika bane muri bo bafashwe ngira abo bazakoreza bavuga neza imvo n'imvano y'ivyo bariko barakora.
Mu kurangiza, igipolisi citeguriye gute canke kabajeje umutekano mu Burundi biteguriye gute ivyo bitero bishobora kuba nk'ibitanguye bishobora kuba nk'ibizobandanye?
Abapolisi baragavye kugira bacungere umutekano w'abantu n'ivyabo mu Burundi nkuko babikoze barabikoze bagize imyitsi babikora barabikoze no ku munsi w'amatora na munsi wagenze mu bijanye n'umutekano atantamba miboneka yashoboye kuba no kuvuga yuko inzego z'umutekano zari zigavye ziri maso n'uburezi zobandanya zigavye ziri maso kugira ngo zigwanye ico cose coshobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Ubwigenge bisobanura ukwishyura ukizana ku munyagihugu nk'uko bivugwa n'uwahoze ayobora u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Ibyo yabivuze mu gihe u Burundi kuri uyu wa gatatu bwizihije imyaka 50 ishize igihugu cyikukiye. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura bahereye kuri icyo gisobanuro bavuga ko u Burundi nta bwigenge nyakuri bufite, cyane cyane barebye ukuntu abantu bicwa uko bwije uko bukeye bazira ibitekerezo byabo. Ishyaka riri ku butegetsi ryo rimenyesha ko u Burundi bwikukiye mu mvugo no mu bikorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Ubuzima bw'umuntu iyo amaze gushikira imyaka 53 aba ari umuntu ahumuye, afise abakazana canke abakwe, afise mbere kuri ubu n'abuzukuru ugiye kuraba ingene ibintu bifata mu gihugu cacu. 53 tumaze twikukiye u Burundi bwotegerejwe kuba igihugu kiriko kiragira aho cishikanye muri byose, haba mu byerekeye agataya ka muntu, haba mu byerekeye ukwishira n'ukwizana.
Uyo muheje kumva ni Sylvestre Ntibantunganya yigeze gutwara igihugu cy'u Burundi. Ubu ni umukenguzi amateka kandi ari ku rutonde rw'abitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'2015. Yari kwavuga aho Burundi wabugeze mu gihe haheze imyaka 53 bwikukiye. Ariko rero abanyagihugu twavuganye bavuga ko iyo siguro yo kwikukira nyakuri uheje gutangwa atayihure n'ibyo ariko barabamwo ngo kuko atakwishira no kwizana bafise.
Kwikukira mu bisanzwe sikuvuga ngo mwikuye abari babari kubika no gusa mu gihe mudashobora kwitunganya ku mutekano no mu butunzi. Igihugu adashobora gutunganya amatora yabasubiriza inzego mu mutekano abantu bose barahunze ico gihugu uko kwikukira ko baruko birahari kwizina gusuko nyene biravugwa mu makungu igihugu cikukiye mugabo ugiye kuraba ugasesangura indani ibikorwa mu gihugu ntabwo uko kwikukira ko bakuhari
naho atabaduhagaze kwa kanu b'abanyamahanga bazadukubita inembo cyane batugira iki mugabo independence jewe ndemera ko twayironse kandi twayironse bigoranye ariko nka nijoro mu ijoro baraye bararasa aho mperereye urumva byari bigoye ko mu gatondo mbyuka nishanizana
twari kuki mugabo nuko bona yuko abantu benshi nibagize bavyitaba kubera turara masoro ntituryama turabura ibyo dufungura kubera igihugu kibi kuma turara twirukanga dusubira mu batuza gutora umuntu mu ijoro ku murango barasa babonye bose barasa ko batavuga rumwe urumva ko twa twari kukwiye gute ahubwo nimba ari Peter Nkurunziza abona avuga kirikare atanga amahoro mu Burundi hama turonka amahoro iyo utwaye nabi nta bintu ubona bigende kaneza
ngiye kuraba ibintu n'ibindi rero ukwikukira kuno munsi benshi bari nyuma y'igihugu abandi barahunze baratinya gusohoka kumva z'umutekano wabo
nuvuga ko tutari kukira kubera hariyo abantu bakeya badufukamye munda nitwishira ngo twizane ngo tuvuge icyo dushaka kubijanye n'umutekano umuntu nagenda ashatse kuko aricira ati no musi baranyiki ngiye hariya sinshika umuntu agumana ubwo wa muri make
naho bose baje kuvuga bagaragaje kutishya no kwizana ku murundi kwibonekeza nitunga consolateur hajejwe guhanahana amakuru umugambwe Sende DFDD mu ntara ya Rumonge arabibeshuza ahubwo avuga ko mu Burundi amahoro ahari muri rusangi kandi kubanyagihugu bafite kwishyira no kwizana.
Nta ufata ingingo ku gihugu cacu taciye mu nama n'ingingo igihugu giye kuraba kirafise inzego zikirongoye kuva hejuru gushika hasi ivyo biri mu vyerekana yuko igihugu cikukiye aho dushitse na munsi cari kukiye kandi urabona neza yuko abantu barishira bakizana. Nibaza yuko uko babivuga no kwerekana aho bahengamiye ariko ugiye kuraba ukaraba neza gituma nk'ivyo by'amaradiyo abarasa abaraswa urabona neza yuko ari ibintu nko muri nojoro ryakeye twagumye twumva amasasu kandi ukavugira ahantu hamwe abantu baho boba badashaka neza iterambere y'igihugu na cyane cyane bahereye aho baba
nyamara baravuga bati ukwikukira no kwishyira no kwizana ku munyagihugu ariwe wese mu gihe hari bamwe bararubunda abandi bakarabasinziriye ibyo koko murumva ko ari bisanzwe?
Nibaza yuko kwishira no kwizana ubwa mbere na mbere uronka amahoro, amahoro nayo ava ubwa mbere na mbere mu mutima. Hari abantu rero usanga badafise amahoro mu mutima kubera ko usanga bugarijwe no gukora ibibi canke imigambi gayitse usanga rero nta mahoro bama bafise ariko muri rusanga ugiye kuraba urabona neza yuko reka duhere mu gino gisagara cha Bujumbura urabona neza yuko umutekano umeze neza
muri iyo myaka 53 iheze Burundi bwikukiye mumenya yuko igice kinyica amafaranga urundi gukoresha buva mu mfashanyo mva makungu ari 50% biba byitezwe ku bihugu bisanzwe bifasha Burundi Ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tukivuga kuri ubwo bwigenge bw'u Burundi n'u Rwanda mugenzi wacu Asumta Kaboyi nawe yaganiriye na bamwe mu batura Rwanda bamubwira uko babona umunsi ubwigenge
Ntugura Agustine
Yego tuhe muze
Yego bago
Rugobago hano mu kareka kamunye
Eh umudugudu wa mushi umudugudu ni mushimba
Yego ufite imyaka ingahe muze Ufite imyaka ingahe
73
Wari ufite imyaka 20 wari umusore byari bimeze bite ku gihe cy'ubwigenge byari bimeze bite nk'umuntu wari umaze gukura
gihe cy'ubwigenge yego gihe cy'ubwigenge byari byiza ubundi mbere twari mu bukoroni nyine bw'ababirigi
none se mubonye ubwigenge nk'umuntu wari umaze gukura wabonye bitandukanira gute nuko mbere byari
mbere byari ubukoroni dukuba abaturage abaye gukuntu mbese bakubitwa bakora akazi badahembwa ndetse rimwe na rimwe wabageze kose ugakubitwa rimwe na rimwe ndetse wabara guhaye nk'abakazi kunyaga ubwo ukagira n'izo wakosheje umwana wawe bakazitwara ugasigara uhagaze gutyo ngo wakosheje hakaba igihe cyo kuba yakubaka inkike badahembwa
Wewe uyu munsi nk'itariki yageze ni giki ikwibutsa.
Icyo twibutsa nuko ubwigenge bwavuye abantu mu karengane. Bakorera gusa badahembwa rimwe na rimwe bagakubitwa bagaharwa bakagirirwa nabi ufite inka bakayimunyaga ngo yakosheje. Ubwo yaba warekosheje n'umwana wawe uri muri za zindi bakayitwara.
Ubundi byari bimeze neza ariko twikoze ubwigenge bwabaye nyine ku buryo abantu benshi batari bajijutse ntabwo bari bazi ubwigenge cyari cyo kuko muri izo za 62 abenshi ari nk'abaturage batajijutse ubu rero kugeza muri iki gihe k'umunsi wa none abantu bose bakirizwa abaturage bose bamaze kuzijuka ubwigenge bwabayeho bamwe ari abakene batafite epfo na ruguru
nta cyiza se ubwigenge bwa bwarabazaniye nk'abaturage bahano mu cyahoze ari gitarama
ubwigenge bwabazaniye bwaje abantu nyine abajijutse bashaka babukeneye ubwo rero abatari babukeneye babonaga ko ubwigenge bakwibaza bati ubwigenge ni iki batazi kwigenga cyari cyo naho ngo ubu rero turigenze turigenga neza kuko dufite ubuyobozi bwiza butwereka butuganisha mu nzira nziza z'ubwigenge imbere byari guhuzagurika ntabwo bari bazi byari abaturage twese ubu ngubu tumaze kujijuka tuzi ku bwigenge umuntu ari kwishyira akizana ariko akurikije aho igihugu cyacu kigezeze bikurikije n'umuyobozi wacu perezida wa repubulika ibyo atugezeho ni byinshi cyane niyo mpamvu dushimira ubwigenge bw'iki gihe muri ibihe turimo ubwigenge bw'igihe buruta ubwa mbere kure ntawe bihuriye ntuye ku kivumu
ni mu karere
ka Kamonyi ariko umurenge ni Musambira
icyo gihe ubwigenge buba warutuye hehe
naho niho nari ntuye
urabyibuka uko byagenze icyo gihe
ndabyibuka
ibyagenze gute
kugira ngo ubwigenge baje nyine abo hambere baje kuvuga ubwigenge mbese ni nko kuragira inka ntabwo bari bazi ubwigenge byari byo noneho babufata gutyo ko ari ubwigenge
twanse Kamonyi yaraburene hano muri Kamonyi
uyu munsi mukuru w'ubwigenge uhumva gute wowe
umunsi mukuru w'ubwigenge nkubona nk'umunsi ukomeye cyane w'abantu tugomba kuba
nawe ubashye gute kuri uyu munsi mwebwe
twabashye kubera urabona hari igihe umuntu avuga ati mbo igihe naturutse nkora ku cyumweru ubwo bwigenge n'iki shobora kuba akazi ni umunsi nakoraga umunsi nagahagaritse ndawubaha ndaruhuka nabiretse ntabwo nigiye nkora.
Hanyuma se wihaye iki cyo ku munsi mukuru? Wihaye iki?
Icyo nabashije kubona nakihaye.
Wihaye konji urangije wihani?
Nicyashobotse mu rugo.
Nicyashobotse
abantu bose nabonye harimo benshi bawubahirije abenshi nabonye babatina umunsi mukuru w'ubwigenge kandi umunsi utureba twese abanyarwanda nta wundi bireba.
Abandi se bawubahirije gute bo mwaganiriye?
Abo twaganiriye numvishe babikurikiza neza.
Ni gute
avuga ati uyu munsi ni uw'ubwigenge akazi ntagahari hose
umunsi mukuru w'ubwigenge ubundi ni uwo munsi umuntu aba yibuka igihe badukoronije kono umukije umuntu waha agaciro kubitewe nuko umuntu abarego batoye ingo y'ubukoroni w'ubudage n'ububirigi
hanyuma kuwuha agaciro wabigenje ute kugira ngo wumve ko wawuhaye agaciro
kuwuha agaciro icyo gihe nyine abatanze ukonje noneho umuntu akaruhuka noneho ku buryo umuntu awiziza cyangwa n'umuntu arakora ariko agakora atekereza kandi yibuka ubwo bwigenge yabonye icyo gihe ubutumwa kuri icyo gihe umuntu ahagaze neza. Ibirori nanga cyangwa na henshi nako ni hafi mu gihugu hose mbona ibirori biba biri mu kitari cya kane ku munsi wo kwibohora kugira ngo babihuze none bigende neza bahuze kwibohora no kwigenga k'umuntu.
Umunsi w'ubwigenge hano ku Kamonyi se mwawijije gute byagenze gute?
Twawijihije dusabana tuganira abantu nyine tuvuga tuti iki gihe n'iki ubwigenge bwabaye none rero twabwibutse
ubuse mwabwibutse ndakubona hano kusanze kwiriwa
ubunaje kuvoma
n'ubwigenge nubwo twabwibutse ntabwo bwakubuje gukora imirimo yawe. Hanyuma uyu munsi si ukwibutse iki mu buzima busanzwe urakuze ubikwibutse iki?
Ntinyibutsa nyine igihe twari turimo
cyari kimeze gute mukuri batoya batabizi
mukuri batoya batabizi rero cyari igihe ubu leta ya mbere mbese ihagarara ivaho hanyuma rero dufata indi leta ya kabiri birere cyakora ntabyo twabashije kujyamo ntabyabaye mu mudugudu wacu numvise ntabyabaye.
Ni ukuvuga ngo wikomereje imirimo nk'uko bisanzwe?
Ntabwo nahinze niriwe mu rugo.
Nuko uje kuvoma gusa?
Nuko nze kuvoma nyine icyo gihe twari mu bujiji ukaza ukantegeka ikintu runaka ariko ubu ngubu turumvikana ukambwira uti kora iki nanjye nkasanga nicyo koko.
Wambwiye ngo mwasabanye wasabanye gute?
Mwasabanye no mu ngo zacu n'abaturage twibuka nyine munsi.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiharuro by'intangamarara ku matora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka yo kuri wa 2009 kwezi kwa gatandatu 2015 mu Burundi ntivyihuta gushikirizwa. Iharurwa ry'amajwi ku biro by'amatora ntivyihuta bitewe n'imyamamazo yabaye hamwe n'abatitavye ayo matora bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta. Ayo matora abaye inyuma y'indwi zitari nke hari ukwiyamiriza ukwitoza kwa Perezida Nkurunziza kibanza cy'umukuru w'igihugu ku kiringo kigira gatatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irababajwe n'ingene leta y'i Bujumbura yatunganije amatora mu gihe ibihe igihugu kirimwo bidatanga icyizere cy'amatora yemegwa na bose. Irababazwa kandi n'ukuntu abategetsi batumviye akama ishyirahamwe rihurikiye mu bihugu bya Afurika umunyamabanga mukuru wa ONU ndetse n'ayandi makungu bayiteye ku bw'ivyo. Leta ya Amerika imenyesha ko itazoherekeza ayo matora kandi ko ibangiriye gutanga imfashanyo ku mugwi seni utegura amatora ndetse n'imfashanyo ku nyigisho ku banyagihugu batora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanya isaba Perezida Nkurunziza gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu mu gushyira imbere ibiganiro no kubahiriza amasezerano ya Arusha ku bijyanye n'ibiringo umukuru w'igihugu yemerewe gutwara. Leta ya Amerika isaba Leta y'u Burundi gusubira mu biganiro n'abanyepolitike bihagarikiwe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Batiri ndetse n'abandi. Leta ya Amerika isaba abo bose vyega kugira ico bumvikanye ku matariki mashasha y'amatora no gushika ku nyishu y'ibibazo Uburundi burimwo. Kubera umutekano muke urangwa mu gihugu no kudaha akajya abanyepolitiki gukora, harimwo n'amaradiyo yugawe, Leta ya Amerika yifatanije n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu kutarungika abarorerezi b'amatora. Ngo nta matora y'ubwigenge ashoboka. Yifatanije kandi n'ishyirahamwe rya Afrika n'amashyirahamwe y'akarere mu gusaba Perezida Nkurunziza kumviriza akamu bamutera kugira hatogwe umuti w'ibibazo Uburundi burimwo kandi hashoboke ko amatora yegezwa inyuma.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije twababwiye ko Perezida Obama yamenyesheje ko muri iri cinyene John Kerry umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene azoja mu rugendo i Havane kugira ngo yugurure icese ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu ca Cuba. Twamenyesheje kandi ko ujejwe ibigwanisho ruhonyanganda mwishiramwe mpuza makungoni aza guhura na Perezida wa Iran no munsi ku munsi wa kane, aho ni mu gihe ibiganiro ku irwanisho ruhonyanganda bikibandanya. Azoba rero agiye kumenyesha abazoshira mu ngiro ayo masezerano mu gihe yo shigwa ko umukono. Iyindi nkuru twababwiye nuko muri Sudane ko inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano yafatiye ibihano intwazangabo zitandatu zikomeye, zitatu zo mu gisoda cya Sudani na zitatu zo mu kirobere kirwanya Leta ya Sudani. Ibyo bihano navyo ngo ni ukutarenga imbibi za Sudani hamwe no kugara amafaranga izo ntwazangabo mu gisirikare zifise mu mabanki yo hanze. Iyindi nkuru twabashikirije nuko mu Misiri wa murwi Islamic States hamwe n'igisirikare cya Misiri bamaze iminsi batana mu mitwe. Ibyo rero bikaba bimaze guhitana abantu batari bake, abasoda 64 nibo baharugwa ko bamaze kuhasiga ubuzima, nayo abaragwanyi wa murwi Islamic States bashika ijana nabo nyene barasize ubuzima. Twabwiye kandi ko muri Libya amahoro atakiri kure nk'ukwezi. Twavuze ko ministre wa mbere yemewe n'amakungu Abdullah Altini yemeye ko ku munsi wa gatatu ko yiteguye gusangira ubutegetsi n'aba abayisilamiste. Aba bayisilamiste nabo mwemya ko bamaze gufata umurwi mukuru wa Tripoli, bamaze gufata baca barashinga leta, baca barashinga n'inama nshinga amateka yabo. Iyindi nkuru twabimenyesheje nuko mu Bugirigi naho mu Bugirigi haracavugwa vya biganiro kwideni ico gihugu gifite vya bihugu vya Buraya basangiye ifaranga rimwe bayita zone ero. Ibyo biganiro rero bikaba bikiriko birabandanya, ariko twabwiye yuko umuministre wa mbere w'igihugu c'Ubudage yavuze ati ntiyazogire nusubira kumpamagara mu gihe ibyo biganiro mu gihe iyo referendum itaba yaheze. Ndabatumiye rero yuko twabonana mu mwanya mutkeyi mu mwanya mutoyi. Murakoze.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
Kira.
Kira. Kira. Nikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uguhe bitabi byo tuma ubuzima gabarinywa cyo kimwe n'abamba hafi n'imyotsi atajyo banywa. Bukingigwa kukaba nkako gica abagera ku miliyoni zitandatu uko umwaka utashe ku isi nkuko ishira hamwe mpuzamakungu OMS gitaho amagara y'abantu ku isi rimenyesha. Naho abanywa bitabi bagerageza kurireka atawubafashije, ugufatwa mu mugongo ni nkenegwa, hamwe nuko benshi badatahura ingaruka zaryo ku magara. Ahandi nuko kuriheba burundu bisaba ubuhinga nk'uko ikigo National Institute for Health cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga. Impanuro cyo kimwe n'imiti byoza imbere mu twigoro tw'abaganga, ivyo byoduza ibitigiri cy'abariheba gusumba ukwama bagabishwa gusa nk'uko National Institute for Health kibandanya kibimenyesha. Ibihugu birihira abanyagihugu bavyo mu bikorwa byo guhe bitabi ntibiraba byinshi, ibishika ku 21 ku isi kuvuga ibice 15 kwijana byonyene nivyo bigira ako kigoro nkuko ishira hamwe OMS ribimenyesha. Ishingwa ry'ugwego rucungera ibijanye no kunywa itabi ryakozwe na OMS muri ruhuhuma muri no mwaka rigamije guhebesha abantu kunywa itabi. Uyo mugambi wemejwe n'ibihugu bishika kwijana na 80, nukuvuga ibice 90 kwijana z'ababa ku isi nkuko ico gisata ca ONU kibimenyesha. Ituzo ry'amatagisi itabi niribonwa kumwe n'ibihugu byose impungenge z'amareta amwamwe nuko ryotuma amafaranga yinjira mu kigega agabanuka, vyongeye ryogwiza abaridandariza mu kinyegero. Tumenyeshe ko uguheba kunywa itabi kwa muntu atari gihamana. Ishirahamwe American Council Society yemeza ko biva ku kugene yaviteguriye cyo kimwe n'ivyiyemezo bikomeye byo kuriheba. Mu kiganiro cacu icuno musi turabira hamwe ibijanye n'uguheba ukunywa itabi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati uguhe bitabi vyunguriki amagara yacu, ngize nyishu bamuha
urihe ubuzima bwiwe buca bugenda neza.
Uwahora rinwa na warihevye aragira isura nziza gusumba uko yahora.
Amahaha ataronononikara arashobora gusubira kugira ubuzima bwiza.
Kuriheba ni byiza kuko ukusanga aha mu muri pumo adahema neza hazaba ibyo iyo myose ari iherera.
Yuri hevyo yashobora gukira igituntu canke estoma.
Warinwa ukariheba mu minsi mike usanga amaso yahindutse n'umubiri ugahinduka.
Bakafungura neza amagara akabandanye.
Ndafutana nta bigwara byo kuzarakororagira.
Urihebye ashora kuba wikingiye mu mubiri wawe ibigwa bifatira mu mutima.
Kurya amenyo asa na jaune ashobora guhinduka agasa neza.
Atari cyo gice mu mubiri nta na kimwe gihungura.
Ubushinwa caratanguye gushira mu ngiro amategeko abuza kunywa itabi muri uno mwaka. Inkuru tuhakura zitumenyesha ko abanyagihugu imiliyoni 20 b'i Beijing ku mugwa mukuru bazoba bakingiwe. Ukugenzura ishirwa mu ngiro ryayo birafasha kuyubahiriza.
abagenduzi barenga ibihumbi nibo bakoreshwa mu gutoza amahadabu abatara yakurikiza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nkuko inkuru ziva muri ico gihugu zibivuga abanyagihugu ubwabo boterera mu kugabanya ugukoresha itabi mu karere baherereyemwo mu gasagara ka Vermont muri leta zunze ubumwe za Amerika vyaciye mu gusukura ibibanza vy'amahuriro bigeramiwe n'itabi no gutegekanya inyigisho zisaba abadandaza baryo kuri heba kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi tega matwi umwidondoro w'umunyagihugu yashoboye kuri heba Clovis Nzohabonayo aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo
Jewe nitwa Nzohabonayo Clovis kaba mba mu nyakabiga afite imyaka 32 kazi nkora nsanzwe ndi umushoferi
Elvis urumwe mu bashoboye guheba kunywa itabi watubwira ngene wabigenjeje kugira ngo ushobore gushika kuri iyo ntambwe y'ukuri heba
Elvis imyaka 24 kwero bansumbye n'imyaka y'akazi ukasha bampahaza barantuma itabi bantumye ateza kuza ndayindometse mu 2012 niho ntamwa kugwara umuganga arambwira ati none uranywa itabi na mwitabi ati ndasanga ngwaye igitunu aca arambwira ati genda bitabi
woba wayihebye kimwe na kimwe canke
zantwaye nk'amezi nk'abiri nashaka kunywa zibiri ku munsi canke zitatu bigeze tayi nawanywera umwanya umwe nkariwe nkarizimya nkongera nkasanga ariho mwe nkasaka kaidomeka kandi
tarari heba wanywa iringana iki ku munsi
nashaka kunywa isigarete 20
Iniyihe nyifata wagize kugira ngo ushobore kubishika ko neza.
Utometse itabi turi kumwe na buri umugenzi. Sindakubwira ngo mbise je ndakubise jewe nyene nkagira nkica hirya.
Nizihe ngorane wagize kugira ngo urinde ushika kuri iyo ntumbero yo kuri heba.
Naho nari heba uno munsi. Umunsi bira cyasubira kuri ino. Kwari numva nsuye kuri shaka kandi niyo inzoga natezo kuca nshaka itabi.
Nizihe ngorane wari umaze kugira bivuye kuri uko kunywa itabi byinshi ku munsi.
Sige ngira apeti yo kujya nja kunywa inzoga nkinywa itabi kwa kudafungura nsige mpima 47 kandi nakunda gukora gutuntu tugwara gripe malaria cyo cereke ya mahera nguri unywa itabi nta mafaranga muraza gusanga na marama je nabi canke injana mu mufuko
nakaye kunguko ubona kuva ushoboye kuri heba
nta kinini cy'umutwe na kimwe ndasubira kujya je ubona pima 56 kazi karanyorohera uwo mwanya wo kuja kunywa itabi ndashobora kuvaho ndi nkagenda nkagura nk'ifanta nkayinwa
Iyo umvise abatumura kotsi iruhande yawe ntushobora kumva ko agatima gakubise
numva ko atacyumva message ngutsenga ndome kitabi je ngo ndarinu
ugaruka uwo ruhanura iki
je no bantu raguheba ibintu byose biva mu mwotsi nibyo byantu bya mbere biruhisha ntutumwaye mu bintu bya marigara ko ntashobora kujya mu mwirigara uri kumwe cyane
Clovisi mu buzima bwa minsi yose ukundi
ndagunda gutuganira n'abantu gutembera n'abandi niko ndakora kazi ke wanje nkata umuntu akora nyirukana ndumva ko bisa mahoro
ndagukengurukiye kuri kano kanya umpaye
ndagukengurukiye nawe
ukwiha itariki nikiranga misi ni ngombwa kugira ngo duhebe itabi Burundi ivyo vyofasha kuvyitegurira neza nkuko ishira hamwe American Council Society libimenyesha ico tutokwibagira no kwiyegereza abadufasha akarorero no mugwi dukoreramwo canke umugenzi yari heze kandi yifuza kudufasha nkuko iryo shira hamwe ribandanya ribivuga ishira hamwe OMS risaba ko ingingo zimwe zitwara uburyo bwinshi kandi zifasha zoshigwa mu ngiro hamwe no kumenya uko vyo kunywa itabi vyifashe no kubikingira ahandi no gufasha abantu kuri heba ukubigisha ingaruka mbi no gushimangira kubuza iyamamazwa ryaryo kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi tega matwi ikiyago twagiraniye n'urongoye igisata kijejwe ingwara ngendanwa zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga Godefroy kamwe n'ubusa aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo
muganga Godefroy kamwe n'ubusa ndabaramukije
ndabaramukije namwe
uguheba itabi muri kamere k'umuntu ni kintu gishoboka
yego birashoboka bivuye ku muntu bonyine yanu itabi canke bivuye kuri abantu mufasha habaganga canke andi bantu baba hafi yo
muri ntumbere yo guhimiriza guheba itabi gisata kijeje kugwanya ingwara ngendano zitandukira mubone ntabwe mugeze ko ishimishije
igu cacu cate gikumu kumasezerano muzima kungu ajeje kugwanya itabi dotora rutegura ibiganiro cyeke guhimiriza abanyagihugu kuvyerekeye ingaruka mbi tego n'itabi mu mashuri rimato matuna yisumuye ariyo byo turiko turashiraho n'ico bita amakrebe skorere antitaba nkihanuishwa murabona ko amahuri itabi ibyo bintu atavyo agira byose rero ngingo twafashe kugira dushobore gukingira abenegihugu ikindi kintu gikure twagize n'ico kuduza amatagisi uyu muntu adugije itagisi uvuye itabi cyarizimba hari abantu usanga nabone adasubiye kuri no
nizihe ntamba muhura nazo muri ico gikorwa cyo guhimiriza guheba itabi
nuko tubona yuko abanyagihugu bose bataramenya ingaruka mbi zijyanye no kunywa itabi ishyaka ni naco igihugu cyateye igikumu mu 2005 murabona bahize imyaka 10 taje mu ngiro byose biratuma tutaronka ingufu zikwiye
mbega hari amategeko ahari ashobora guhana uri ko arinywera mu bandi
amategeko rihari gushika uno munsi mugabo batwaye ibintu cyo guhimiriza ahantu usanga akirona abantu benshi n'umuntu aguma kurinwa ubu urabona yuko abanza agataramuka
kubijanye n'amahinguriro akora inyobwa hari aho usanga banditse ko akamenyetso kabuza abakiri bato mbega hari amatabi abujijwe ku bana bato
rero ikintu cya mbere dushaka ni uko zinyandiko ziriko zoba niniya kandi nicyo nakubwira cyo mu giteko rubyerekeye rukinyira abana bya byose mu izo ngo twafashe harimo izibuza yuko umwana atashikana imyaka 18 yo n'itabi cyangwa yo ridandaza
murafise imitumba imboneza kuzihimiriza kuri ayo mabi y'itabi
imigwi ntiyabaho mugabo abo twigishije bose baba abenegihugu bose barafasha ari mu Shakiyago nabo byo turaronka kugira tubigishe bose
muganga Godefroy kamwe n'ubusa ndabakengurukiye kuri kano kanya mu mpaye
nakoze cyane bose
Arakoze Joseline kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga igihe cyose amagara yacu abangamiwe
nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa
ubonye amagara guhindutse wibuke kwa sese kana yorwe
yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa
magara make akesha majoro vyoba vyorikesheje muganga
yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa
umenetse umutwe
bibwire muganga
ufite umusonga
bibwire muganga
ubonetse
bibwire muganga yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima karu kwa magara yororanirwa
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba itabi gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Niyo umuntu ari mu bisi ari karanwa itabi abo baba bari kumwe mu bisi nabo bibononereke mu buzima
wa muntu arika aranwa itabi hafi y'abatari ko barayino abari karabicira ubuzima nico gituma ubu unye mu bihugu biteye imbere hari ibibanza kizira kikaziririzwa kunwa itabi kuko ari ibanza muhurira n'abandi abandi batarinwa
mbaza ndakwishura
kubera iki umuntu anyoye itabi rituma yibagira ibindi yararimo
itabi riri mu migwi y'ibiyarura mutwe kenshi umuntu ayikunda avuga yuko yanyoye aronka amahoro nico gituma rero abantu bayinwa baheza bakumva yuko bayibuze babura amahoro
mbaza ndakwishura
nashaka kubaza yuko itabi kubera kiba ridandaza bazi kare ibi byonona ubuzima bw'abantu
nta gahato babashiramo ryo kurigura uwa arinwa niwaheza akagenda kuiguru. Kandi muze murabe pija batekeza mwa aja ama sigareta liya matabi usanga banditseko yuko itabi ari uburozi itabi gica. Rero no kuvuga ko na wa muntu arigurisha arabizi na wa muntu aza kurigura arabizi.
Mbaza ndakwishura
abakenyezi twibungenze kubera iyo tugiye kwa muganga impanuro zijyanye n'amabi y'itabi kubera iyo bataziduha ngo tuzumvirize nazo nyene
iyo muganga agukurikirana kweri imbanya akwakiriye hari ibibazo bitandukanye akubaza rero uramutse ubimukundiye cyangwa ukavuga ko hari ufise mu bana ayinwa areza gutegera impanuro zijyanye n'amabi y'itabi ku kibondo wibungenze eka no kuri wewe nyene rero naho batabivuga muri rusangi umuganga amwakiriye baraza bakabiraga.
Rugamba rwa makinka yanje
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
hari abantu barinwa imyaka n'iyindi hama bagacishamo bakareba nk'umwaka ariye vyo umwaka mu mubiri wiwe isubiriza nka kera
burya bavuga yuko imyaka ubumaze unitabi ariyo none ubuzima bwawe uramutse ufashe ingingo ukayihagarika warakwiye kugira inguvu ntusubire kuyinwa kukura mutsusuye kwino ni kwa kundi nyene uburi kuronona ubuzima bwawe uburi kuronona ibihimba bitandukanye byo mubiri.
Mbaza ndakwishura
nivyo nukuri muganga abashobora kuburenganzira bwo kunywa itabi mu gihe uba ufise umubona
hari umuti ujanye n'ivyo kuvumuna muradiko itabi ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu rero nta muganga yavyize yoheza gahanura umugwayi wiwe ngo nayinwe.
Mbaza ndakwishura
mwaro nk'umuntu usanga anyoye inzoga acashaka itabi kandi ugasanga undi mwanya ntatabanyo byo babiva kuki
muradi ko inzoga nayo nyene iri mu bintu bituma umuntu ahindura imyifato hamugasanga kuko abo bari kumwe bariko barayinwa biramutumye bimukwega nawe kwinwa akayinwa muri uwo mwanya nyene ari muri ivyo bihe nivyo bindi tuvuga yuko wa mubiri uba uri mu bindi bintu ntuburi wewe nyene.
Mbaza ndakwishura
niye nyifato yo haba kugira umuntu hevye itabi ntiyongere kongera kuri subiye
gwafata ingingo ukavuga kuti jewe ndahevye itabi kuko ubuzi yuko iyo tabi ifishe ibintu byinshi bikoberana mu mubiri wabo n'ingwano idasanzwe umuntu aba anyoye itabi ararikunda akanyoterwa iryo tabi murumva yuko atari ibintu byoroshe kama ababa hafi yiwe ari umuryango bakamuba hafi bakamushigikira kugira bamworohereze muri ico kiringo aba yafashe ingingo yo guhagarika itabi.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka gwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo.
Mbaza ndakwishura
nkiyo umubyeyi afise imbanyi anoye itabi bigirira ingaruka izihe ku mwana bari munda
uwo muvyeyi arashobora kwibaruka umwana ataragera afise ibiro bikeya kuko urya mwuka anwa uraheza ukaja muri amazi umwana atembereramo agaheza nawe akarinwa muri ubwo buryo nico gituma abavyeyi banitabi babahimiriza kuyo bafise imbanyi bogerageza murya mezi 9 bohebe iryo tabi mbere bakabafasha nuko inyuma y'amezi 9 iyo tabi batoheza ngo basubire kuyinwa.
Mbaza ndakwishura
ko hari abantu bavuga ko itabi barinyohereza zano munezero ushaka kuduha umuco
abantu bakunda kunywa itabi baravuga yuko iyo bafise ikibazo canke batabona inyishu bihutira kunywa itabi kugira baruhuke umutwe ariko nukwihenda.
Mbaza ndakwishura
iyo umunyeshure yiga akanywa itabi ntangora nagira kubijanya n'ubwenge
genge ntacho bwuba ariko umubiri wurononekara uraheza ukagwara zangwara zikomeye nka kanseri cyangwa ibindi zindi ngwara zikomeye kuko watoye ngo itabi ukiri mutoya. Banyeshure muko muratwumviriza itabi si ryiza n'uwo mugenzi wanyu mubonye ari karayino umufashe ari hebe.
Mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ko hoba hari imyaka abana bemereye ako ko bonwa itabi
nta myaka yemerewe abana kunywa itabi eka n'abakuze nta myaka ihari ahubwo bagira inguvu kugira babahimirize bumve amabi ajyanye no kunywa itabi na cyane cyane ukiri muto
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka Nubu nyene tumira bate mugusubira kumviriza kano karirimbo kadusaba kwitura muganga igihe cyose amagara yacu ageramiwe
Yemwe ncuti zanje ngunda nakindi nifuza kumutima daru kwa magara yororanirwa
Ubonye amagara guhindutse wibuke kwa sese kanayorwe
Yemwe ncuti zanje ngunda Nakindi nifuza kumutima Karu kwa magara yorora nigwa
Magara make akesha majoro Vyova vyori keshe jemu ganga
Yemwe nchuti zanje ngunda Nakindi nifuza kumutima Karu kwa magara yorora nigwa
Umene tumutu
Vipire muganga
Ufisu musonga
Vipire muganga
Ufunita uhose
Vipire muganga Yemwe nchuti zanje ngunda Nakindi nifuza kumutima Ataru kwa magara yorora nigwa
Duhi jambu abanywanyi bacu Nziga Masabo wo muri komine Kanyosha yatwakuye avuga ati nagomba mbaze ko ku bantu bifuza kwisiramuza bisaba mahera arongera akabaza ati umugwayi akurikiranwa gute gushika kire murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu y'umunywanyi
imigambi y'igihugu y'ubushikiranganje bw'itamagara y'abantu no kugwanyikizaho nyagana sida cyari twararitse kiraraba yuko hagati y'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2016 yuko abantu bose batisiramuje ubasiramuza ku buntu cyane cyane mu bitaro aho abaganga n'abaforoma bahawe inyigisho hama bagaheza bakabakurikirana gushika bakire rero we watubaje ikibazo uritura ibitaro biri hafi yawe ubaze neza bazoheza baguhe umuco
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyisho hawe na muganga Anita Munyana zamufashije nuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno muso uvuga uti wima inkoko uwawe uyima kagomba
bikubwiye iki
ari umuntu ashira kujya gusaba injya ukazi mwima ariko zize gashira guseseka
bikubwiye iki
nyimba yaraje gusaba nk'imuzu ukayimwima
bikubwiye iki
nkubu uwa waraje akagusaba nk'ikintu ukakimwima umugabo musumaje aragitwara atacyo yagusaba
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Joseline Nduwayo yafashije gutororokanya majwi ntasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 904 860 kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho butaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Chukumutima akayagira banda
mugati wanje o na mahi Mukizwe nuno ukoke ukobije niyo ningwara mutindi ningwara itoroshe zoja kugasonzi kature sabe ma
Sabe mais